ururimi ndundi culture amakuru mu kirundi
Nolis Nduwimana
Miriwe mwebwe mwese mahise mukurikira ibiganiro byacu ndabahikaze murano makuru yo kuri uyu mugoroba hano makuru tuyahere kuri bikuru bikuru biyagize Abamenyesha makuru babiri bagenzi bacu bakorera ikinyamakuru j'imbere magazine bari bahagaritswe hirya y'ejo baje gufungirwa muri komine Ntahangwa barekuwe kuri uyu wa gatanu abo yamara barekuwe by'agateganyo parake ya Ntahangwa ikabagiriza kugarariza Leta y'u Burundi itangaza ko abigisha barenga 1508 bo mu mashuri nshingiro na nyuma ya shuri nshingiro ari bo bamaze guheba akazi bakaja kukaronderera hanze y'igihugu kuva mu kwezi k'umunani umwaka uheze nayo mu mashuri ya kaminuza Zahabigisha bamaze kugata baharurwa kwijana na batatu kuva mu mwaka w'2024 igituma n'imishahara itakijanye n'igihe ibutanyerera muri komine Busoni himwe mu miryango y'abatwa iri kwirababanura n'umwuga wo kubumba wari uyitunze igatandukira iyindi myuga igituma ihindura uko ibayeho ibyo barabishima twabateguriye n'inkuru y'imico kama no musi tuvuga intambwe Burundi bugeze ko mu ikoreshwa ry'ururimi kavukire mu gihe cy'iterambere ry'ubuhinga bwa none utuma amajwi y'abashikira ni Mathieu habona Yesu twese twongeye kubaha ikaze
Radio Indundi Culture
Dasubiye kuha mwiriwe abamenyesha makuru babiri b'ikinyamakuru j'imbere magazine bari bahagaritswe baje gufungirwa muri komine Ntahangwa ku munsi wa gatatu w'inondwe barekuwe kuri uyu wa gatanu abo bagenzi bacu bari bahagaritswe bagiye gukurikirana urubanza rujanye n'amatati y'itongo riri ku mutangano mu gisagara ca Bujumbura Olivier Manirambona hamwe na Arine Niyonizeye yamara bahumwidegembyo wa gateganyo bari bahagaritswe bagirizwa kugarariza nk'uko biboneka ku rwandiko rwa parake yabasubije mu midegembyo ubuyobozi bw'ico kinyamakuru burashimiye ngingo yafashwe na parake ya Ntahangwa ariko bwerekana impungenge ko barekuwe by'agateganyo umuyobozi wa Jimbere magazine Andre Priyele Mucho asaba ko amategeko yokurikizwa abamenyesha makuru bakaronka mu midegembyo burundu
kuri twebwe yari nkuru y'incamugongo ibabaje cyane kuko kumva ko warungitse umukozi kuja kurangura imirimo yiwe ya minsi yose hanyuma agafatwa kuri kibari ikintu kibabaje cyane kandi gihungabanya yaba kuri Jimbere magazine kandi haba no ku miryango yabo baba baturutsemo hanyuma uyu munsi nibyo bashoboye kurekugwa by'agateganyo sigura yuko urubanza rurabandanye hanyuma twebwe ico turagishima ko bashoboye kubarekura kugira ngo kumbure babandanye bisigura kubyo bagirizwa bataha mu miryango yabo hanyuma ibindi nibaza yuko rafise amategeko atugenga mu mwuga dusanzwe dukora wacu wa minsi yose rero ibirego nabyo birahari kumbure nibaza ko nta ngorane kuko bazokwitaba ku munsi bazotubwira bitabira ko hanyuma ibirego biregwe hanyuma bumvirizwe nabo nyene baronka umwanya wo kumvirizwa no kwisigura twebwe turizera n'ukuri yuko bizogenda neza kuko tubiravye gushika ubu ntategeko turabona bo bararenze ko kubijanye n'umwuga wacu dusanzwe dukora iminsi yose igisabo cacu ca mbere kwari uko abamenyesha makuru bacu barekugwa ivyo navyo vyakozwe nubwo byabaye by'agateganyo ubu ico dusaba nuko amategeko akurikizwa hanyuma bakaronka kanya ko kumvirizwa kugira ngo betswe noneho baronke ukwidegembya gukwiye
Iryo hagarikwa kandi ririyamirizwa n'ishirahamwe Arishoto gishinze kugwanya kubura akazi hamwe n'ihotegwa rya kiremwa muntu umuhuza bikogwa waryo yabwiye abamenyesha amakuru ko ingingo yo kurekura abo bagenzi bacu ishimishije kuko kubwiwe igaragaza ubwigenge bw'urwego rw'abacamanza mu gihe borekogwa burundu bakanasubizwa ibikoresho byabo atakivuyemo Vianenda yisaba asaba ko abacamanza boja baributswa ko abamenyesha amakuru bafise uburenganzira bwo gutohoza ku makuru abera hacanga handi mu kibano kuko basanzwe bafise urwego rukurikirana ibyo bakora mu bijanye n'akazi habigisha barenga 1508 nibo mu mashuri nshingiro na nyuma ya shuri nshingiro nibo bamaze guheba akazi ka leta kuva muri myandagara umwaka w'2025 baje kukaronderera hanze y'igihugu mu gihe muri za kaminuza abigisha bagataye baharu kugwa mwijana na batatu umushikiranganje w'inyigisho n'ubushakashatsi François Habyarimana asigura ko bose bahebye akazi bakaje gukarondera mu bindi bihugu kubera imishahara mito baronka mu Burundi umushikiranganje Habyarimana asigura ko imvuzo guheba akazi ka leta ari uko bimwe mu bihugu byoroheje ibijyanye no kwakira abakozi bava mu Burundi babihurumbira hanashikiriza ariko ko leta izobasubiriza umviriza umushikiranganje w'indero ni François Habyarimana
turavye ingene amategeko agenga abakozi ba leta atunganijwe gusubiriza umwigisha avuye mu kazi bitwara umwanya munini cyane kuko raporo iva ku ishure ikaja uvuga kurongoya indero muri komine hanyuma ikaja mu ntara ikaduga mu bushikiranganje bw'indero n'ubushakashatsi hanyuma natwe tugatanga raporo mu bushikiranganje bw'abakozi n'akazi bakabona kuduha uruhusha rwo kumusubiriza muri iyi mpinyanyuro ubushikiranganje bw'abakozi n'akazi buriko burakora ku iri tegeko rigenga abakozi ba leta tuzosaba yuko bodufunyiriza urugendo umwigisha avuye mu kazi agashobora gusubirizwa mu mwanya muto muri iyi minsi abigisha barava mu kazi iyo tubajije igituma bava mu kazi batubwira yuko wagashahara katagikwiye ariko tugiye kuraba dusanga leta yaragize akigoro ko gushyira mu ngiro ya politique salariale kubigisha eka mbere no kubandi bakozi bahembwa n'ubushikiranganje bw'abakozi n'akazi imvo igira kabiri siyo batubwiye ariko twebwe niyo tubona ituma ababigisha bagenda kandi bakaja hanze ni yuko habaye icyo twokwita mu gifaransa ouverture y'ibihugu bimwe bimwe vyemeye yuko abarundi bashobora kuja gukorerayo amafaranga ugasanga rero umwigisha avuga ati ninagenda muri kiriya gihugu hari hakaza kwiyongerera ngereranije n'umushahara nahora mpembwa kandi jewe sinobifata nabi nobifata neza kuko abo bigisha iyo bagiye twari dufise abandi bashomeri batari bake bariko bararondera akazi gaca kaba karyo kuko nabo baronka aho rero ni mu mashure y'intango nayisumbuye
umushikiranganje François Habyarimana yamara harahumuriza abigisha bo mu za kaminuza kubijanye no kunganisha imishahara bigeze kure kugira ngo batunganirizwe co kimwe n'abandi bakozi ba leta ko rero boguma ku murimo n'ubunyene dukurikira umushikiranganje w'indero
turazi yuko agashahara muri za kaminuza za leta ni gato cyane mbere ni na gato ugereranije n'abakozi bahembwa na fonction publique igihe banganya diplome warabonye yuko ntanze nk'akarorero nk'umwigisha w'umudesis yigisha mu mashure shingiro usanga asumvye umushahara umukozi wo muri kaminuza akora mu bijanye n'intwara urumva yuko umudesis amaze gusumvya umushahara umuntu afise diplome ya licence mwumva yuko haba hariho ubudasa ariko rero leta ivyo vyose irabizi arico gituma wa mugu w'igihugu wamaze gutanga raporo nyingene vyogenda kandi iyo raporo iriko irakorerwako rero twobaremesha abakozi bo muri kaminuza y'i Burundi ikibazo cabo kirazwi kandi kiriko kirigwa mu misi za atari kera cane ibazo vyabo bizotorerwa umuti mbere ico cizere ndakibabwira afatiye no kwibwirizwa ry'amafaranga leta ikoresha muri uyu mwaka aho hategekanijwe uburyo bwo gushyira mu ngiro iyo politiki salariale mu bisata vya leta bifise amategeko vyihalije murumva rero yuko leta yabitegekanije ariko ikitarajaho na mategeko yingene ubwo buryo bwokoreshwa rero ivyo vyose imaze kujaho bazoca batunganiriza
ivyo yamara biteye impunge ngishira hamwe ORICOM igishinze kugwanya ibiturire hamwe n'isesa kugwa ry'ubutunzi mu kiganiro n'abamenyesha makuru kuri uyu wa gatanu umuvugizi wa ORICOM Alexis mubona yavuze ko ivyo gushikira imbono kazoza y'igihugu bikigoye mu gihe ibintu bitifasha uko ariko guhamagarira abategetsi b'igihugu gufata ingingo zibereye zotuma ubutunzi bw'igihugu bwisununura Alexis nimubona
mwaka uheze kaminuza y'u Burundi yarateye akango kugabisha ko incabwenge muri kimwe twita ikigega cy'ubumenyi cy'u Burundi ziriko zirahera ikigo cya kaminuza y'u Burundi yakurikiwe n'umushikiranganje bw'amagara y'abantu ubu rero hagezweho igisata cy'indero kugira ngo mubone wa muntu yabaza ibijanye n'ukuntu igihugu abantu bariko baragihera ko hanyuma kikazoshikira ya mbona kazoza nta mbona kazoza ibaho atabarundi bahari mbona kazoza yo Burundi atabarundi ntibaho na barundi bonyene bazoshitsa ijya mbona kazoza y'igihugu igihugu cy'u Burundi kigiwe imbere n'abategetsi n'aba barundi bizeye kugira ngo bazufashe kushikira igambona kazoza bafate ingingo zibereye kugira ngo bwa mbere abarundi baryohegwe tegurira kazoza kabo mu gihugu cabo ikigira kabiri nuko abategetsi bagomba gufata ingingo zibereye kugira ngo ubutunzi bw'igihugu bugende.
Radio Indundi Culture.
Radio Indundi Culture turamandanya nano makuru imwe mu miryango y'abatwahi ba mugacimbiri ka Buyenge aho ni muri commune Busoni mu ntara ya Butanyerera irashima ko biri kwirahindura inge nibayeho biciye mu kurangura imyuga itaho rirangura aho yaritunzwe hanini n'umwuga wo kubumba. Abo banyagihugu birata ibyo bariko barashika ko mu gihe canone harimo gushira abana babo mu mashuri hamwe no kuronka uburaro bwiza, ibyo byose bakabikesha guhurikira mu mashira hamwe yo kuziganya no kuguranana ibindi nabyo gurujeje intwaro muri ico gice rubahamagarira. N'inkuru ya Odiron Hejimana.
Natoria Kabagabigwa numukenyezi mu bwoko bw'abatwa mu gacimbiri kabuyengo mutumba budahunga zone mukenye komine Busoni ntara ya Butanyerera. Uwo mukenyezi ashima ko ari katera intambwe kuvagiriye mu mashirahamwe akora imbabura akava kubumba inkono agatangura korora.
Batangira batuzanira ibyuma turabumba imbabura, imbabura za mbere zirasohoce turaronsa amafaranga tusha turaziganya n'ukuguranana, ibyo biduha imigambi myiza byavuye mu mbabura. Imbabura imwe tuyigurisha ibihumbi icumi.
Kubera ubworozi Kabagirigu baba mu nzu y'amabati akanigisha abana biwe bane, mu gihe ahora arara ku nzira arondera baha inkono bakamuha igikombe cy'ibiharage cyangwa cy'ibijumbu.
Twarabumba inkono tukayigurisha igikombe cy'ibiharage cyangwa karaba nk'utujumbu nka dutandatu agatambika ku nkoko ngo he ku nkono. Inkono ibigori byeze naho bakara nk'ibigori bitatu. Mana nta kuntu twatumeze n'ukuri kw'Imana.
Undashima ni Petronia na Imana nawe nyene n'umutwakaza aba muri ico gice nyene we kuvagiye muri ayo mashirahamwe akora imbabura abona ko muri kazoza zoba mu nzu y'isima abana bakigatangorane n'imwe.
Twebwe mu myaka iri imbere Imana iduhaye inkomezi kuko ubu aho twatanguriye siho turi, tuguma tuduga hazogera n'igihe ugasanga wubatse nk'akazu keza kari ku isima ukigisha abana bagatsinda bakaronka akazi ugasanga bibaye neza.
Na Etienne Maniratunga na umunega muri ubwo bwoko nyene bw'abatwa akaba no muri ako gacimbiri ka Buyenge avuga ku iterambere barimwo ari uko bize kuziganya mu mashirahamwe barimwo. Abo bose batera kamo bene wabo mu bwoko bw'abatwa kugira amashirahamwe ntibagume bishira hasi.
Twebwe ikintu twahamagarira abo bantu burya bakuye amaboko mu mpuzu nta kintu na kimwe kidashoboka kosha abakirisirahamwe ryogendera ahantu hose hari imiryango y'abatwa yasigaye inyuma nabo bakabahimiriza bagakora ibi bikorwa nk'uko natwe dusanzwe tubikora nabo bagira aho baba bubaho.
Uko je mu mashirahamwe ni navyo abajejwe intwaro muri ico gice bahimiriza abo basangwa butaka nk'uko byemezwa na Tarsise Hitimana arongoye uwo mutumba wa Kabuyenge.
Nk'indongozi twe turabahimiriza kuja mu mashirahamwe nk'uko ubona hajya bari mu mashirahamwe bakaca babona yuko bagumye muri bya bindi byo kubumba inkono ko ataco byo baviramo tuca tubahimiriza re nk'intwaro.
Abo bavugaye na Radio Indundi Kiriture bavuga ko bari mu ishirahamwe ry'abantu 20 mu gihe batanguye ari 10 imbabura za mbere batanguye gukora zikaba zari ijana zagurishijwe ibihumbi 300 byatumye iby'ubworozi babihera ku bibuguru bibiri by'ingurube. Ubuhambavu yo korora bakaba barima cyane cyane igitegwa cy'umuceri.
Abandi bashima n'abanyagihugu baba muri zone Kanyosha mu bumanuko bw'igisagara ca Bujumbura umugwa mukuru w'ubutunzi ahegereye umusere gutwara amazi y'imvura ava mu misozi hanami igisagara ahegereye ibiro by'iyo zone gushika ari ishure bita Lisedura Conviviali aho amazu yarageramiwe ubu hariko arasanurwa. Ubu rero kubera isenyuka ry'inyubako zigeramiwe muri ico gice urwego rujijwe intwaro rwafashe ingingo yo guhagarika inyubako nshasha zose zariko ziragwizwa mu bice bigeramiwe. Idonido na Joton iratuzi.
Ishirahamwe rijejwe inyubako mu Burundi Obuha ririko rirubaka inkombe z'uwo muserege aho zagutse zicika imanga rikoresheje amagabiyo. Abanyagihugu babahegereye uwo muserege bari bamaze imyaka irenga 10 nk'uko babivuga barara ntibuca, uyu munsi bariruhutsa.
Twavyakiriye neza nyene kubera twavuga ati nyine ati bagira mbabaki dukorere neza
nyene. Moize Habonimana arongoye zone Kanyosha ariko avuga ku bihomoka no ku misozi senyuka mu Gisyo ku Musufe no mu Busoro ashikiriza ko hari abanyagihugu bubatse ahantu hatemewe kubakwa ari naco gituma uburongozi bwa zone bwabaye burahagarika ibyo kubaka muri bene ivyo bibanza.
Twebwe nk'uburongozi bwa zone Kanyosha turemeza neza yuko tumaze gushika muri no mabanga ibanza byose bibujijwe kubakwamo byarahagarizwe ariko mugabo kandi biragoye kujya kubomorera umuntu yamaze kubaka ugasanga nawo ahantu hatongiye umujyango abo tuce tubire kuko twabisanze mu kurindira marakoti batwatanze ubwego rudukurira ko rufata izindi ngingo mugabo icyo tuzi neza nuko abene igihugu kenshi barishora mu bimanga babiyizi kandi babibona naho ugenda ku bica ko bica ku gihugu bijeje kuraba ibyo bikinga ibiyizi ugasanga baravuze uti ahantu by'ukuri ntibari kuriye kuhaba ahantu hari kuriye kubaka harakene gukingirwa hamakene dukora no gukingiza nkombe z'imisozi mu gutera ibiti by'imisuna mu gesashakije ibyo byambironema n'ibyo matongo nivyo dukora ndetse n'amashira hamwe asanzwe akorera muri ivyo bibanza nk'abacukura imisenyi n'amagravi kama twababwiye yuko bakize gutera imisuna kandi ruko turaraba barayitera ku rugero runini naho wanashimigwa na kunaga cyangwa ugasanga n'ubundi ivyo bihoma kabishye bigenda bitwaye niyo twateye yose
kubijanye n'ivyo bihomoka n'inyerera y'imisozi Moize Habonimana yongera koko hari umugwi washinzwe ugizwe n'igisata kijeje bidukikije n'ujeje gukinga ibiza muri komine uri kumwe na mustanteri kugira ngo uyihweze ingingo zibereye zofatwa ujejwe kubakisha umuserege nubwo atashimye kuvugira ku vyuma vyacu amenyesha ko uwo muserege uzokubakwa gushika iyo herera
Radio Indundi Culture inkuru y'imico kama
Mamaze kuvyumva hunawo numwanya w'inkuru y'imico kama inkuru tubashikiriza imisi yose ya gatanu no musi tuvuga intambwe Burundi bumaze kugera ko mwikoreshwa ry'ururimi kavukire mu gihe c'iterambere ry'ubuhinga bwa none inyuma y'imyaka hafi 5 hashinzwe urwego nshingwa kirundi umunyamabanga ntegayezwa ubwo rwego anegura ko hambavu y'ibimaze kurangurwa gushikamanga ya ikirundi kitaboneka ku muhorangurukana bumenyi nkuko biri kuzindi ndimi Pascal Tuyubahe ariko yizeza impinduka zigiye kuba vaho hagenewe abahinga bajejwe gucura no kwemeza majamba bereye mu kirundi ejide nahayo
inyuma y'ico kiringo kiriko kirabaye imyaka 5 gwo gwego rushinzwe kuva muri 2021 mu mezi atatu aheze abahinga bajejwe kwiga no kwemeza majamba akoreshwa mu kirundi bagenywe nibwiriza ryo mukuru w'igihugu mukuru w'ikirimi kavukire munyamabanga ntahegezwa wago ntashya ko ihangiro ryago ritarajara no murindi w'iterambere ry'ubuhinga bwa none unakoreshwa mu zindi ndimi Pascal Tuyubahe ibi abishira mu ntabamyizi ihangiro rufise
ihangiro ntiturashika ko haba gutunganya ibitabo haba gukorana n'inzego z'ubushakashatsi kugira ngo dushobore guhindura amajambo amwe y'ubuhinga dufa mu ndimi mvamahanga igifaransa icyongereza tukayashyira mu rurimi rw'ikirundi gutegura akazinduzi ikirundi mu kirundi gushigikira canke kwemeza intonde z'inyigisho mu kirundi haba gukorana n'ikigo c'imico kama twita mu gifaransa maison d'écriture kugira ngo duhimirize abantu haba kwandika amayagwa n'ibindi byerekeye ururimi rw'ikirundi
ikibutirwa ko iwe mu kujana n'iterambere ry'ubuhinga bwa none no gushikana ikirundi ku muhora ngurukana bumenyi nk'uko biri kuzindi ndimi bitaraja mu ngiro gushika ubu
uyu munsi ugiye kuri urubuga Google Translate ushizimwe ijambo ry'ikirundi usanga hazi kinyarwanda
kubera ivyo ikirundi mu gihe cha none ntigisiba kunigwa n'izindi ndimi niko muhinga misorongora ndimi abandanya bivuga ariko anavunyira kagohe abasuzugura ikirundi akaranga k'abarundi
usanga mu gihe umuntu akashigize iciyumviro udashobora guhera adahizemwo ururimi mva makungu tukabisa cyane cyane ku bantu baciye ku ntebe y'ishure reka mbere ntaciye ku ntebe y'ishure ukacume ngo nibo ari abasirimu cyane ukabasanga mbere n'umuntu ataciye ku ntebe y'ishure ntashobora kuvuga inimero ya telefone muri ihugu ikirundi ukacumvira ati n'icyo gifaransa yacigiye
ariko kandi nizo ntizofatwa minenegwe kubera iki Dr. Pascal Tuyubahe
izo zindi ndimi mva makungu kuzimenya birahambaye cyane kuko turazikeneye mugabo tuzikoreshe tuzi yuko twizana ntaryo gushimikira gutsimbataza ururimi rwacu ni hakaranga kacu kagaragarira nk'abarundi ni imico yacu tuyiserurira
iyo byatumye mehimbazwa ryo munsi muza makungu wari ururimi kavukire wa muhimbazwa kwa 2021 ruhumo ku mwaka utashe igihugu gitamwe icivugo kigira giti uruhara rw'ugwaruka mu gutegura kazoza k'indero kisunga kunywana kw'ikirundi n'izindi ndimi rwego rwizeza ko muri kazoza kavuba ikirundi gishora koneka ku rubuga ngurukana bumenyi hisunzwaho umugwi w'abahinga mu by'indimi abo mu bijyanye n'ubuhinga bwa none hamwe nabo mu bushikiranganje bujeje kumenyesha amakuru gejeje igikorwa cyo kwegeranya amajambo rubereye
Ejide nahayo ntinahaduciye turangiriza no makuru ndabashimiye mwebwe mwese mwafashe umwanya wo kutwumviriza nshimiye kandi na Matiyo Habona Yesu niwe ariko atuma amajwi abashikira twese tubivurije kugira ijoro ryiza muvandeye mukurikira n'ibindi biganiro byacu
Nolis nduwimana.